imwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byavyo mu gitondo. Abaduteze amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka yoboye ibiganiro byo kuri Nosa. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zisaba abanyagihugu baba mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'ubuseruko bw'igihugu kwima amatwi abagamije guhungabanya umutekano. Ibi byatangajwe n'umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu, Shaka Anastase, mu rwego mu rugendo yagiriye muri ako karere kuri uyu wa gatanu. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Aho ni mu murenge wa Karambi wo mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri uyu wa gatanu, aho abaturage bakiraga abategetsi mu nzego nkuru z'igihugu barimo na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Profeseri Shaka Anastase. Urwo ruzinduko rw'abategetsi bakuru barimo abagisivili, abagisirikare na gipolisi rusa n'urwari rugamije gutanga ubutumwa bw'ihumura i Karambi. Ruje nyuma y'iminsi ine aho hagaragaye abantu babarirwa hagati ya 85% bitwaje intwaro nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutegetsi ndetse n'abaturage bababonye. Bwana Kamari Eme Fabie, umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke, yasobanuye uko abo bantu binjiye muri Karambi, anashimira abaturage uko babyitwayemo.
Babashije kurenga mu murenge wa Kirimbi n'agace gatoya katangana n'umudugudu ku murenge wa Macuba bahita binjira muri Karambi. Neza bazamuturiya mukingo uyu muhanda twazamutse. Nyakubahwa minisita, ndagira ngo mbabwire ko naha hepfo batungukiye, ariko bahageze bamaze kubivuga bahamagaranye, barimo batubwira ngo aba batuye hakurya n'abatuye hakuno bose babatangiye kandi babafate mbi. Ariko twaravuze tuti nimubafata kubera ko bafite ibikoresho bashobora kubarasa tugapfusha abantu benshi, nimubakurikire mutwereka aho bagiye. Inzego zacu z'umutekano zisobanutse ziba zirahasesekaye, ahasigaye zirabafata zirabakurikirana, ubu zirimo zirabasaba ibisobanuro mu bwenge.
Umusaza Kanyamuhanda Andrea ari mu baturage bivugwa ko bakurikiranye abo barwanyi, ndetse aza no kujyana n'ingabo z'igihugu zabakurikiranye mu ishyamba rya Nyungwe aho barwanyiye.
Baragiye tugiherekeza abasirikare tugenda tubereka akayira mu ishyamba, bageze ahantu hitwa ku gatera hamwe abariho batangira kurasira, ariko barasa bamaze kugira hejuru mu biti mu ishyamba rya Nyungwe nyine hejuru mu ishyamba bari kurasa. Rero abandi kuko bari bari hasi turi kugenda dusesera baratubwira ati nimuryane, ntimweguke, ntimwegure n'imitwe, ariko nimutumubona tugiye tugenda namwe mujye muzamuka mudusanga, nimubona dusubira inyuma namwe musubira inyuma mu manuka. Afande ni wageze hagati hashize isaha bari kurasa aratubwira ati ntawugwana n'abantu bari mu kirere bari hejuru mu biti bari buriye bari hejuru, ati nimusubira inyuma tugende biri nyuma ubundi turagenda duhamagaze indege abari ibamanuwayo.
Inzego zishinzwe umutekano zivuga ko abo barwanyi bambutse ikiyaga cya Kivu bagaca muri humya abaturage bari ku marondo mu mirenge batambutsemo kurinda bagera i Karambi. Kuva ku kiyaga cya Kivu gera mu murenge wa Karambi mu kagari ka Kagarama aho bahingukiye neza, ubona ko harimo intera ndende idashobora kujya munsi y'amasaha abiri nibura ku muntu ugenda n'amaguru. Aho umukuru w'inkera gutabara mu ntara y'uburengerazuba General Major Eric Murokore akaba yasabye inzego z'ubutegetsi mu mirenge ikora ku kiyaga cya Kivu no ku ishyamba rya Nyungwe kuba amaso kugira ngo hatazagira uwongera kubona aho amenera. Uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda wanahumurije abaturage ko umutekano wabo ucunzwe neza, yavuze ko abo binjiye muri Nyungwe banyuza i Karambi aho bagiye bashobora kuba baratangiye kwicuza icyabajyanyeyo. Asa n'uca amarenga ku mirwano yabashyamiranyije n'abo barwanyi. General Murokore yavuze ko ingabo z'igihugu zifite ubushobozi buhagije ku buryo we kurwanya batabyita guhangana, kuko umuntu ahangana n'uwo banganya imbaraga kandi akaba ari ntaho imbaraga zabo zihuriye n'iz'igisirikare cy'igihugu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Shaka Anastase washimiye by'umwihariko aba baturage ba Karambi, yabasabye kutarangazwa n'abagambiriye kubahungabanyiriza umutekano.
Ya ndirimbo twasanze muri rimba yavugaga ngo Nyamasheke ni heza, ntimuzagire uwe mwemerera kwaza kuyanduza. Ari abayanduza bagenda n'amaguru, ari abashaka kwanduza u Rwanda bagenda n'amaguru, bakagira ibyago bakayobera muri Karambi mukabatambikana ari abashaka kwanduza Nyamasheke banyura muri za tract byabo abantu badasobanutse banditse bafite inyenga bitekerezo bidasobanutse ibyo nabyo mu byamururi ari nabavugira ku maradio yabaye kure yabaye mu munda y'isi bavuga ibintu bidasobanutse abo bose bashaka kubatesha umwanya banduza mu bime mwayabinye
bibaye ubwa mbere inzego izo arizo zose zigira icyo zivuze ku buryo bweruye kuri abo barwanyi bigambwe n'umutwe wa FLN binyuze mu mvugizi wawo Calixte Sankara nyuma yaho bagaragariye aho Karambi ndetse bakaza kurwanira n'ingabo z'igihugu mu gice cy'ishyamba rya Nyungwe gikora kuri uwo murenge icyakora nubwo yumvikanye avuga ko hari ibice bimwe by'igihugu bigaruye muri iki gice cy'uburengerazuba bw'igihugu aho twabashije kugera muri ibyo bice wasangaga urujya n'uruza rubusanzwe abaturage nabo bakaba batubwiye ko uretse kuri icyo cyumweru nta bandi barwanyi batari ingabo za leta bari bongera kubona aho batuye Demistoke Mutijima Ijwi rya Amerika ikarambi ya Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda
mu Burundi naho isoko ya Kinyinya zone Rukaramu komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yaraye ihiye iratokombera abadandaza bakorera muri iyo soko bavuga ko batabona ingene bagiye kubaho kuko bemeza ko batse ingurane kugira baronke ibyo badandaza abo badandaza basaba bagira neza kubagarukira ko abajejwe intwaro bavuga ko abantu munani bafashwe ku mvo z'amatohoza inkuru ya Raymond Zimana
abahoze bacururiza mu isoko ya Kinyinya zone Rukaramu komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura bazindutse babomora ibisigarira by'amabati n'imbaho ugira barabe ico borokora canke bosanga muri iyo soko n'amaganya menshi bemeza ko batabona ingene bagiye kubaho abo twasanze hahoze iyo soko bavuga ko yahiye hafi saa zitandatu z'ijoro aho umuriro bataramenye ico wavuye ko waduka ukarigita ibyarimwo byose ibifungurwa impuzu ibyuma n'ibindi
twe turyamye baratubwira ati isoko irikirasha nimubyuke murabe tubyutse dusanga umuriro wamaze kugenda kizunyamwo kirazira zimira amanuka iragira hari irongerera akatira zimira abantu benshi basohoka batambaye benshi byose byarahiye abantu benshi beko bararira ati none tuzobaho gute
twari tugize ikibazo twaradishije ibintu byacu nukuri kandi birateye umubabaro nta byadusize ukuntu ibintu byaba byaraye bishitse nukuri turababaye cyane
abo badandaza bavuga ko benshi muri bo bari batse amadeni kugira barabe ingene bo kwibeshaho basaba abagira neza kubafasha kugira baronke imitahe basubire gukora urudandazwa kuko arigo rwari rubatunze
ntako tugiye kuba tugiye kujya mu ibarabara hano twari twafashe amadeni mashyirahamwe y'abandi ha abakenyezi benshi butari tuzwi n'amashyirahamwe twagenda gufata amahera y'abandi kugira ngo tudandaze tubungukire none n'ibintu batwara dukina uburoko arabaye nubwo tuvanze avado tuvuga ko ayo mahera faranga y'abandi dusaba ko reka natwe dufataho umugongo nk'abandi bakenyezi n'ukuri kaduha nako tukariha imitahe y'abantu twari dusanzwe dukoresha
bakuru bacu bategetse biragute babafasha nk'abantu undi mutahe bakadandaza
naho bavuga ko batagira ibyemezo by'iyumuriro waturutse canke wavuye ko harabakeka ko vyavuye kubatekera muri iyo soko mu gihe abandi bo babona ko vyaguye ku matati y'uburongozi bw'iyo soko
ariko ko biva ku mukobwa ari karateka ngo mu iryo joro kibararara nga mu isoko araraza abantu benshi bagacunga inkono batetse kumbabura kugira mu gitondo bace bavyuka bakaranga muri uwo muriro urumva ko uba warazananye ngaho uwo mukobwa atekera
uyu muriro kandi bene ko wavuye ku mvuye amatati yaramaze iminsi ari mu isoko yacu abakomiseri babiri nuko dufise se deze naraza shikiza uwo wiyo dusanga dufise uwundi rero twibaza yuko imvo hamwe hamwe ariho byavyanazananye kugira ngo ibintu byose beje ntibari bazi kudushikiriza uwo mukomiseri twari dusangana bimaze kubuko none twaciye dusanga ku muriro wadutse
abajeje intwaro bavuga ko umukenyezi yagirizwa ko yari kwarateka yafashe ku mvuza amatohoza Leonidas Nibigira umukuru wa zone Rukaramu yemeza ko ikibazo cy'uburongozi atari cyo catumye isoko isha uyu arongoye zone Rukaramu avuga ko uwahora arongoye iyo soko yahinduwe kuko yigenza nabi
bivuga ko bidafitanye isano kuko amatati yarasana yararangiye wahora rongo isoko yarakoze amakosa ntibwo tuje n'intwaro tubabwira musaniye ntibwo tubwira abadukurira amakosa yakoze mu ntwaro kuko ibyo yakoze byahungabanyije umutekano w'abenegihugu tubishyikiriza hari kumwe n'ubajijwe mu ikomini gihe maze gushyikiriza raporo y'uwo mukomiseri bampaye urwego rudukurira ngo rwashyire rufata ingingo yo kumusubiza barabye amakosa yakoze palpable
abajijwe icyo abajijwe intwaro bagiye gukora ku neza y'abadandaza baburiye ibyabo muri iyo soko Nibigira yemeza ko basinze umugwi ukuraba ingene ico kibanza totunganywa kugira baronse ingene babandanye urudandazwa babikore naho yemeza ko hari yasanzwe hari umugambi wo kuyimura
ngo fata kibanza rwego rwa komune rwa rafata kwaba yuko abashoko babarakora mu buryo ukwitiza kugira ngo hanyuma komune ifatere rimpumire ko nubundi hasanzwe hari umugambi wo kuyikora cyangwa kuyimura bivanye nahiri
kimwe mu bituma iyo soko yimugwa nkuko byemezwa n'abajeje intwaro nuko iri hagati muri quartier hagati y'imihana y'abantu abajeje intwaro bakemeza ko ari nabyo byatumye imiduga izimye umuriro bitayorohera abajeje intwaro muri zone rukaramu bavuga ko abantu munani bafashwe muri bo batatu akaba ari abasoma bari ko barasahura mu gihe abandi bo baraba ingene bokiza utwabo abandi batanu harimo abanyenzamu babiri bacungera iyo soko bakaba bavaje kumvoza amatohoza kugira hamenyekane icyo uyo muriro waba waravuye ko muri zone rukaramu komine Mutembuzi ntara ya Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ikaze mwese
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryasohoye itangazo risaba ubutegetsi bw'u Burundi kurekura abanyeshuri batatu bafungiwe mu ntara ya Kirundo baregwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo mu gihe bahamwa n'icyaha bashobora guhanishwa gufungwa imyaka itanu umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo avuga ko iyo dosiye iri mu butungane kandi itakibareba ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza
Iyo tangazo ry'igisata cya Human Rights Watch muri Afrika yo hagati rivuga ko mu gihe mu Burundi ukunumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje abategetsi berekanye ko badashobora kwihanganira wari we wese igihe bata muri yo abanyeshuri ndwi mu ndwi heze bagirizwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo byabo Lewis Maje umuyobozi wa Human Rights Watch muri ako karere yibutsa ko bagihagarikwa ku munsi wa kabiri w'indwi heze abanyeshuri bose uko barindwi baciye bajanwa kumvirizwa imbere y'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Kirundo umuhungu w'imyaka 13 yaciye arekurwa kubera ata myaka yo gufungwa yari akwije mu Burundi fatirwa kuri 15 abandanya asigura ko abigeme batandatu baciye bajanwa mu gashoko k'igipolisi munyuma batatu muri bo bahabuye barekurwa mugaba abandi batatu bari munsi y'imyaka 18 bagumijwe mu gasho gushika mu mpera z'indwi ku munsi wa mbere w'iyindwi bagirijwe icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu bagashobora guhanishwa mu nyororo w'imyaka itanu mu gihe buramuka bagiriye icyaha Human Rights Watch imenyesha ko umwe mu bavyeyi bafite umwana afunzwe kwa gatandatu yatanze ubuhamya avuga ko abo bana bafite n'ubwoba bwo gufungura iryo shyirahamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu rigaruka ku byo rivuga ko ryatohoje mu 2016 aho abakozi b'iperereza bafashe abanyeshuri umunani kubera banditse ngo ja hanze canke turanse ikiringo cya gatatu ku ifoto ya president Nkurunziza mu bitabo byabo uwo mwaka nyene Human Rights Watch bandanye ivuga ko abanyeshuri amajana n'amajana birukanywe mu masomero kubera basibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu mu bitabo bakoresha ico gihe haciye hagenwa umugwi w'abashingamateka wagiye mu ntara zitandukanye abawugize basabye ikigongo abana banasaba ko hakomezwa inyigisho z'ukundi igihugu mu mashure umukuru w'inamashingamateka Pascal Nyabenda we yabonye indi siguro muri iyo nyifato y'ibibondo
abana bamwe murabizi ko bakwezwe mu manifestation bamwe baragiye muri za manifestation urumva rero umwana avuye freshema muri manifestation kandi yumva ibyavugwa muri manifestation kugira iyi comportement murumva ko bica bibintu automatique ucagira iyi comportement abonye igitabo hama akabona ifoto y'uri kuri icyo gitabo n'ingene yavugwa muri izo manifestation ni ukuvuga rero yuko atawuhakana towe karta yuko biri apelye
Human Rights Watch ihamagariye abategetsi kwihutira no kwibanda cyane ku ihagarikwa n'iburanishwa ry'abantu bagirizwa ibyaha byo guhonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu aho gufunga abanyeshuri basibanganya amafoto muri kino gihe unanife na debe rwita ineza y'abana mu Burundi rwasabye ko abanyeshuri bafungiwe mu Kirundo borekurwa bakarenguka bidegenza hagashirwa imbere impanuro Ababyeyi nabo batakambiye abajejwe indero n'ubutungane guhikigongwa abo bana hagashirwa imbere y'amatohoza yimbitse mbere batatse n'umukuru w'igihugu berekana ko abana babo bashobora kuba atari bo bakoze ayo makosa bagirizwa kuko ivyo bitabo vyatiwe kuri lisa ya Kirundo bizanwa ku ishure nshingiro wa Kamuri kandi ko hari hashize nk'imyaka itatu atasuzumwa ry'ibitabo riba. Nestor Musafiri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo yabwiye ijwi rya Amerika ko idosiye iri mu butungane atacyo ivuga ko twagerageje kurondera umuvugizi wa president Nkurunziza ariko twamukenye. Eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Hagataho ishyirahamwe riharanira ineza y'abana mu Burundi FENADEB ku rubuga rwa Twitter ryanditse ko abo bana b'abakobwa bafite imyaka hagati ya 15 na 17 urukiko rwategetse ko bafungirwa muri gereza ya Ngozi. Tugume mu Rwanda, ihuriro ry'abagore b'abarundi bahungiye muri icyo gihugu ryatangije gahunda yo guhamagarira impunzi guhindura imitekerereze maze bagakora kugira ngo biteze imbere. Kimwe mu byo bashize imbere ni ugushaka uburyo bwo gufasha gusubiza amashuri abana batiga kubera ubukene banahamagarira abagore kwiga imyuga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika PL Clave niyo nkuru ikigari mu Rwanda.
Umuhero w'abakenyezi bahunze waranira amahoro n'umutekano mu Burundi ubona ko atamwana n'umwe yahunze yarakwiye kutiga kubera ubukene bw'amafaranga y'ishure. Aho ni nyuma yaho ishyamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR rivugiye ko ataburyo rifise bwo kurihira amashuri abana b'impunzi baba mu bisagara. Uwo muhari w'abakenyezi watanguje isekeza ryo guterereza umurundi wese guhera kubaba mu mahanga muri diaspora n'abandi bose babishoboye guterera umwe wese icyo afise kugira ngo abana bige. Marie Louise baricako ni warongoye uwo muhari w'abakenyezi.
Nukuri twarabigize umutwaro wacu kuko nitwumva nk'ababyeyi ico kintu kibaho tugeza tukaguma duhoze turabwira n'abandi ramwe mwese turababwira turabatera kamo ufise bibiri nabiza n'ufise igihumbi nakizane dushire hamwe ntihagira umwana w'umurundi n'umwe areka kuja kwiga kuko yabuze amahera areka kwiga kuko atabishaka cyangwa areka kwiga kuko byamunaniye muga n'ibyamunaniye azoronka ibyo bikwiranye twarashize hamwe na twebwe hama turatereza n'abandi n'ukuri tuzoja no mu mahanga guterereza bya duhimiriza ntihagira umuntu areka kwiga kandi abana bacu bige ibintu by'agaciro nibapfe kwiga ngo bige ibya nabi nabi bige ibya bose mugabo bige ibintu by'agaciro education de qualité.
Abo bakenyezi bihaye intego yo guhimiriza kandi impunzi zose guhindura ingendo kugira ngo zikore imirimo itandukanye yo babeshaho kwiga imyuga no kutagaya akazi akariko kose.
Na twebwe twese abakuze nimba dushaka kubaho muri ubuhungiro iga igico wokora rondera ico wokora wumva wiyumvamo gusumba ibindi uciga ego mwe mwese murazi guteka twese turazi guteka ninashaka kubikoresha nk'urudandazwa ntegerezwa kuvyiga cyane gushikaho ninateka abantu bose azogira ati tutariye kwa Marie zinandi turye twibagomba gushona iga gushona uvyige ubimenye neza ni washaka gufotora wige gufotora ni washaka ico ushaka kwiga cyose biga tuvyige twese kugira ngo ababyeyi ntibame ariko barasaba amahera y'ishuri y'abana hari gihe bitazokoroha tuzire kuguma twicaye turindira abatuzanira iyo nyungu zoronka ni yawe ni yo muryango wawe ni yabandi muri kumwe nini y'u Burundi rega kuko tuzotahana Burundi kubaka nini ico gihugu tubayemo twanke kuba umuzigo tubabere natwe ingira kamaro tugira ico tumara ico gihugu catwakiriye niho na yamahora acerega abantu bamaze kubagira ati ndafise ico nkora nta mahora buza abandi abo munyamahoro akabana neza.
Abarundi kazi babona ko ubumwe no gufashanya bidafashe kibanza ca mbere atatera mbere rishoboka nico gituma muzi bagiye guhimiriza harimo no kugwanya kumirana aho gyoturuka hose kuko kubwabo ari naco catumye batezabo bagahunga barica ko ate ntibigasubire.
Nukuri ingwara yo gukumira tuyikuremwo ugirize urabona kantu keza ugira ngo jewe no hamagara abandi byo hava bitadukwira oyaye ugahamagara abandi bizodukwira twese mbere binagwire tureke kugira ibintu byo gukumira rimwe rimwe barakumiriye abagore ahandi barakumiriye ugwaruka ahandi bagakumira kubwayoko ubu naho numva ngo hariho n'ibintu by'imigango yagira ngo ni babandi iyo ni ingwara atikamye kimezo tumarira atarugushi dusitsa mu kuzimu twebwe rero twiyemeje kubihagara ku ibyo bintu kuko nibyo tubona bigoye abo tubana abo turi kumwe kandi abaturi kumwe nibo nyene bacu ntuzorondera nta bandi bantu uzoronka nibaryanye n'abatwazananye aba barundi nibo bacu none rero twubakane twiyubake muri izo nzira zose hanyuma turabe ko twokogorora
uwo muhari w'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano wavutse mu mwaka w'2015 bamaze guhunga igihugu ore mu bihugu bitandukanye cyane cyane mu Rwanda mu Buganda mu Bubiligi na muri Canada iryo sekeza rizaba muri ibyo bihugu byose biciye mu manama n'inyigisho zihuza abantu benshi nk'uko babivuga Pierre Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Mu ntara ya Gitega mu Burundi haravugwa ikibazo cy'amazi mu mashuri, urugero ni mu ishuri ry'abaporoso ku mutumba kwibuka komine n'intara ya Gitega aho bamaze imyaka itatu nta mazi babona. Abayoboye ayo mashuri bemeza ko icyo kibazo kibangamira cyane imyigire y'abanyeshuri. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Ayo mashuri asuburaro arimo abanyeshuri baba amajana atanu biga barara ari ku mutumba wo kwibuka ku kilometero kimwe n'inusu uvuye mu gisagara cha Gitega. Mane Rambona Adela umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ishuri ryitiriwe David Michael avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubira mu ivyigwa, ivyo navyo bikagira ingaruka mbi ku bumenyi bw'abantu. Uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubira mu ivyigwa kuva saa cenda ariko ubu bahera saa kumi ko abanyeshuri babanza kuvoma amazi mu mwonga.
Ingorane ya mbere isukura barike ca tuyavoma mu mwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawo duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya Twankana, hariho umwanya w'ivyigwa baca bahomba. Tino twari tuyitangura saa cenda ariko ubu twaciye twishira ku isaha kubera bari kuvoma icitangura saa kumi.
Ubuyobozi bwa Lycee Technique David Michael bavuga ko vyari kuba akarusho bafise imodoka y'ikamyoneti yosahiriza abana kuvoma amazi, agasaba ubushikiranganji burabe iby'indero gukora ibishoboka byose bakabarosa iyo modoka. Kiba ikibazo gikomeye ku bana iyo bageze gukoresha utuzu twa sugumwe kubera iryo bura ry'amazi.
Ibijyanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cyane kubera ko ayo mazi ntayo aba ahari, kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa. Aya yandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri, haba gukora aho baryama, n'abanyeshuri bayivomera kubera twasanze ko kuvomesha bitwara amera menshi. Mu gice cy'uyu mwaka byadutwaye amafaranga angana n'umuriyoni. Aho kandi no kuvuga ntibavomera abanyeshuri no kuvoma amazi yo guteka no koza ibikoresho abanyeshuri bakoresha byo muri refectoire.
Uno musore tumuciye ko agiye kwinjira mu kazu ka sugumu
biri kurinda gukura impuzu.
Aha dukura impuzu kubera iyo uvuyeyo harakanuko kenshi uzanye neka ku mwaka ko gatandukanye. Ni byiza ko kuri impuzu kubera bigoye nyine ari igiye mu bandi n'akadere kavuye nyine mu nze.
Abanyeshuri bahiga bavuga ko iryo kena ry'amazi ribatuma kugira isuku rike ry'ivyambagwa aho barara no ku mubiri wabo, narijya basanze bafise umwambaro w'ishuri wera hejuru. Tuyizere Filbert n'umwe mu banyeshuri biga kuri iryo shuri.
Hageze nyine cyo kumesa uduhuzo umuntu afite uduhuzo dukeye biragoye kubera naho nyine kugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko yarondera matuka heza tukaza tukamesa kwa usanga utakoresha amazi mu mwunga nayo ntaba ari meza cyane ntigaheze ngo kere neza.
Nima Adera akurikirana abanyeshuri babigeme biga mu gisata bita sawifi cigije ijambo ry'Imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza aho tuva ku isuku rike.
Isukana ni indwara zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi. Indwara bakunda kurwara kenshi indwara usanga bari kuravuga ngo bari kuraribwa cya twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda.
Abana babigeme barafite ikibazo bisangije kubera iryo kena ry'amazi. Faida n'ibitanga ni umwe mu bana babigeme biga mu ishuri sawifi.
Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotex mugani, kandi birasaba nuko koga mitsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi. Turiyaranje tugasaba hagati yacu tugafashanya, uba yafite agaha mugenzi we, utayafite agashobora kuyaronka mu bwo buryo.
Ishyirahamwe Regidezo ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere k'intara zo hagati no museruko bamenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka cyaturutse ku mapomo aduza amazi yononekaye. Ikindi bamenyesha nuko n'igisagara cya Gitega kiguma caguka mu gihe amasoko y'amazi yatunganijwe atongerejwe ku rugero rumwe n'ikura ry'igisagara. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Ni niwa mwanya twahariye ikiganiro cy'ubuzima. Indwara ya toxoplasmose ni indwara yibasira umuntu igihe abasirikare b'umubiri batagifite ubushobozi bukwiye bwo kurwanira. Muganga Kayonde Floribert wo mu gihugu cy'u Burundi wanonosoye ibijyanye no gukurikirana abagore yasobanuriye mugenzi wacu Diane Ndonse igitera iyo ndwara n'uko abantu bayirinda.
Muganga Kayonde Floribert yanonosoye ibijyanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze atangura asigura ingene umuntu yandura indwara ya toxoplasmose.
Ni indwara bisanzwe iterwa n'ubuyabu cyane cyane nk'abantu baba bafunguye inyama cyane bafashe imboga zitaronze neza cyane inyama zidahiye neza. Izo nyama z'igikoko cyagiye kurisha ahantu umwanda mukuru w'ubuyabu wowe waragiye ugakontamina ibiterwa cyane ibyatsi, hanyuma icyo gikoko kije kurisha kikaca kiba infecte, hanyuma abo bantu baje gufungura izo nyama zidahiye neza cyangwa izo mboga zacafujwe n'uwo mwanda mukuru bakaca bandura iyo ndwara.
Muganga abandanya avuga ko iyo ndwara ya toxoplasmose benshi bita toxo atabimenyetso bigaragara cyane umurwayi ashobora kubona, ariko kandi ntibuze ko ugendana umugera wa sida ishobora kumutuma adadarara igihe ativuje hakiri kare canke ikagira ingaruka mbi ku kibondo cibungenzwe.
Iyo ndwara imufashe agitware inda umwana arashobora kugira ingorane. Izo ngorane nizatsindi ushobora gusanga hari amazi menshi mu mutwe bita hidrosefari canke akagira utwiso duto duto, hari naho bagira avortement cyangwa ama akushuma prematire inda zikavuka zitaragera cyangwa umwana akaba yufira mu nda.
Umukenyezi afise imbanyi cyangwa uwo afise umugera wa sida yiyumva gute mu gihe yoba iyo ndwara yamufashe?
Iyo ndwara yamufashe nta na kimwe amenya, nta kimenyetso na kimwe kiriho. Hari utumenyetso duto duto adashobora no kumenya yuko ari iyo toxo, ashobora kubaza ko ari nka gripe agwaye ngabo twa ntitwatuma yiyumvira ngo agwaye toxoplasmose. Mu isanzwe nta bimenyetso biriho byerekana ko yanduye iyo ndwara.
Bishoboka ko umukenyezi yibungenze arinda izo ngorane umwana mu gihe yipimishe hakiri kare nkuko muganga Floribert abandanya bivuga.
Akwiye kuza kwipimisha hakiri kare muri ajya amezi atatu ya mbere. Ajya amezi atatu ya mbere niyo mezi mabi mu gihe wibungenze mu gihe atipimishije. Nivyo iyo afise iyo infection imufashe hakiri kare no risque yuko imwandukira nino, ariko ibiri grave ibikomeye kuko n'igihe cuko ibihimba by'umubiri bica mu kibanza. Rero iyo iyo infection yitaye ntigitera ubumuga mu mafarumasiyo ari uyu mwana, ariko rero ayanduye muri ajya amezi atatu ya nyuma risque yuko ayandura ni nini. Mugabo niheza ngo itere ingorane nyinshi kuko ibihimba by'umubiri biba byamaze guca mu kibanza. Icyo gihe rero baraheza kamukurikirana yamaze kuvuka bakaraba ko atangorane.
Ariko rero inzitizi zikunze kwibonekeza nizo kudafata umuti neza nkuko uyu muganga abisigura.
Icyo gihe turamuha umuti gushika yibaruke, ariko turabona ko benshi kubera uwo muti usanga uzimbye cyane ukabona murambira gufata hari habacira umuti hagati. Mugabo rero ni byiza ko umuti bawufata gushika igihe cyo kwibaruka.
Ukwirinda indwara ya toxoplasmose bisaba ko umuntu aba kure y'akayabu hamwe no kugira isuku rishemeye mu ntoke canke ku byo yihereza. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Mukbili wadufashije kwegeranya aya makuru. Muri studio ya 18 hano Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbararika andi makuru yacu akurikiraho masaha make arimo n'ikiganiro muri sanga muza gukurikira ku isaha ya saa 10. Murakoze.
Chanzi jambo, abarundi turi ruhusa, mugushikiriza, icyo tugona, turayaga, tugahuzayo, Ijwi rya Amerika, radio Ijwi rya Amerika, yabaye igisubizo cyacu, radio Ijwi rya Amerika. kayo yabanye ikibito cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabanye ikibito cyacu mugutanga icyambo mu banyagihugu yo yabanye ikibito cyacu
Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 10 na 2 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu iyi saha.